d'une culture, à ma kulumu kirundi.
Alice Ndayizeye.
Kofi urijerwe n'abantu bari muhinga bw'ivyuma ndabaramugije n'icuti bakunze ndabayikaze mu makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Ibitaro mpuzantara vy'Igitega bitanguye kwihingurira umwuka ufasha indembe kugera ubu bakaba bashobora guhingura ibikono 40 ku munsi mu gihe bari basanzwe bahora bakoresha umwuka bakuye mu gisagara ca Bujumbura gusa. Kuri uyu wa gatatu niho hatanguye kwigishwa ivyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi urongoye umugwi w'igihugu jejwe rusansuma akaba yasavye ko ibyo biharuro vyotangura gukoreshwa. Abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi barasaba ko hokongerezwa umuvuduko wa internet kugira ngo ivyigwa vyabo bishobore kugenda neza vy'ubushakashatsi. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Amezi 9 ararangiye ibitaro mpuzantara vy'Igitega bitanguye kwihingurira umwuka ufasha indembe. Ubuyobozi bw'ivyo bitaro buvuga ko bushobora guhingura umwuka ungera ku bikono 40 ku munsi mu gihe byahora bikoresha umwuka uvuye mu gisagara ca Bujumbura gusa. Ubirongoye ariko yemeza ko bagifise ingorane y'umuyaga nkuba ukwiye kurikira. Eric Ndiho kubwayo arongoye ivyo bitaro.
Imbere yuko turonkana Uganda twaragira ingorane aho abagwayi bacu wasanga babura oxygene. Twamanuka i Bujumbura ndaye uwo mwuka. I Bujumbura rero warashobora kumanuka ugasanga ntibakoze ukarindira iminsi 2-3 n'indwi kandi twaye dufise abagwayi aho iwacu baba bakeneye uwo mwuka. Rero byaratuma hari nk'abantu bashobora kubura bagatakaza ubuzima. Ubu umwuka turawikorera nko ku munsi turashobora gukora tacha kuduza bijya bicupa gutera oxygen cyangwa bonbon bigera nka 40 ku munsi. Ubu rero abagwayi bacu bakenera umwuka nta kibazo na kimwe bagira. Uruganda rero rufise ingufu zidasanzwe. Rufise ingufu zidasanzwe nuko rukenera n'umuyaga nkuba mwinshi. Twebwe rero dushambaye dufise ni umuyaga nkuba dufise udakwiye. Nta cya cyuma kimwe gikomeye bita transformateur dufise. Ni ukuvuga rero uruganda ntushobora kwaka dukoresheje urya muyaga nkuba usanzwe. Cyo dusaba ko dukoresha cya cyuma generateur d'electricité dukoresha amazutu. Rero muri ino rero turagira ikibazo cyo kuronka amazutu bigatuma tudashobora gukora umwuka uko twabyipfuza kandi ngo dushobore guhereza n'ibitaro bigenzi byacu byaba bitwegera mu gisagara canke n'ibiri kure. Rero turipfuza ko tworonka icyo cyuma cyo transformateur kugira ngo dushobore no ruganda rukore misi yose ibitaro byose byipfuza kuronka umwuka umeze neza bawuronke kandi ku giciro gitoya cyane.
Abakenyezi bakora umwuga wo kubaka inzu muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera bamenyesha ko bibafasha kwikenura mu guterera mu byankenerwa mu muryango. Abo bakanye nabo nyene bakavuga ko bakira neza ibikorwa byabo bakenyezi babo ngo kuko ari nk'amafaranga bahembwa baheza bagahuriza hamwe mu gutunganya iby'urugo n'imigambi y'iterambere. Bakabagira inama ko muri kazoza bazoza barajana gukorana uwo mwuga w'ukubaka. Ni nkuru ya Jean Nahima.
Mu gihe twaca kuri wa gatatu mu gacimbiri gati ko ku musozi Musave wo mu gisagara ca Kayanza ahari ko harubakwa urushengero rwa Pentecoste, abakenyezi Penina Nduwimana na Joseline Dusabe ni bamwe mu bakenyezi bariko barafashanya n'abafundi b'abagabo mu kubaka urwo rushengero. Tubajije ukugene icyo cyumviro cyabajemwo, batumeje ko bijukiye uwo mwuga mu ntumbero yo kuvavanura n'ingendo yo kwama, bateze amaboko abo bubakanye bongere basahirize mu byankenerwa mu miryango. Bavuga kandi ko mu gihe bamenyesha abagabo babo ko bagire baje muri uwo mwuga ngo bavyakiriye neza. Eka n'abagabo babubatsi bakorana n'abo bakenyezi nabo nyene ngo babakiriye neza, barabigisha buhoro buhoro. Muri kino gihe rero ngo bakaba bariko barabimenya aho basigaye burira hejuru ku nyubako atabwoba namba. Haba yose rero ubusi umugabo wa Penina Nduwimana nawe akorana n'abo bakenyezi mu kubaka urwo rushengero amenyesha ko ashima ubushobozi bw'abo bakenyezi harimo n'uwiwe mbere akavuga bavuga ko muri kazoza bazokwama bajana gupaka sahari hose muri rusange rero abana bandi bakavuga ko abakenyezi bakora imyuga itandukanye kera yakorwa n'abagabo gusa bibafasha kwibeshaho aba bakenyezi rero bavuga ko muri kazoza bashobora kuzohurikira mu ishyirahamwe ry'abakenyezi babubatsi kugira bizoborohere kwama baronka babizigira mu itunganywa ry'ivyo bikorwa turamenyeshe ko abakenyezi bariko barafashanya n'abandi mu kubaka urwo rushengero bose hamwe arindwi mukura hejuru mu nyubako abo bakenyezi bavuga ko bambara amapataro munsi y'ibikwembe mu ntumbero yo kwikwiza no gukora icyo gikorwa borohewe muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jana Himana kuri radio Indundi Kiruture
Jona Himana urakoze imijyango y'abatwayo muri komine Manda intara ya Bujumbura irasaba kuronsa amatongo yo kurimamwo bamenyesha kwibumba bahora bikora ko ritagishoboye kubatunga ivyo biremezwa n'urongoye umutumba wa Gahwazi uri muri yo komine nyene nyuma y'imyaka 5 mazarongoye uwo mutumba uyo mukenyezi ari mu bwoko bw'abasangwa butaka aremeza ko iruhande y'amatati yibonekeza mu kibano ikibazo cukubaho kwabari mu bwoko bw'abatwa kigoye gutorera umuti mu ntara ya Bujumbura Alex Nkeshimana
Vyoroshe canke bigoye ngo umutware ategerezwa kubitorera umuti uko niko umufasoni Esperance Minani arongoye umutumba wa Gahwazi ni muri komine Mpara ntara ya Bujumbura abimenyesha inyuma y'ikiringo amazi arongoye umutumba avuga yuko mu vyamugoye gutorera umuti ari ingorane z'ikibano hagati y'abagabo n'abagore abagabo ngo barata imiryango ingendo ngo yibonekeza cyane cyane mu gihe cy'imbura co muci
ibano hagati y'abagabo n'abagore tumwe twasiye dusanga ari ibintu bisumbye abandi ibindi bibaze gusumba
umukuru wa mutumba wa Gahwazi aremeza yuko yafatanije n'iyindi migwi y'abakenyezi kugira ngo batore umuti mwene ivyo bibazo ivyanse bagashaka birungika mu masentare uyo mukenyezi ari mu bwoko bw'abasangwa butaka aremeza yuko imijyango y'abatwa yababa majerindwi irangwa muri komine ya Manda babayeho nabi cyane ngo bahanze amaso leta ko yo baronsa amatongo yabemereye Minani Esperance amenyesha yuko iyo mijyango itariko iratera imbere baravye iyindi migwi y'abarundi
ateza kuba nkabe n'igihugu bandi bafise amatongo umuntu ufise uburenganzira nuko bafise ahantu arima ahantu yubaka ahantu arimira abana akaronka ahantu arimirengarenga muri uwo mugambi wo gufungura abana neza urumva rero abatwa ari ibyo ntabyo
afise amakenga yuko n'umwuga wo kubumba abatwa bakora ushobora no kuzimangana rwose bitumwe n'uko atagaciro bagiha ibibumbano atabumba bakironka iyo bagiye kurondera iryo bumba bene amatongo bagaca babirukana
kera baravateza kuba batungwa no kubumba mugabo no munsi sinovuga ngo muri rusange komine Mpara y'ofisi abatwa babashyibumba ahubwo mesi iri imbere umugabo wo kubumba uzozimangana kuko ufise ibumba giwe niba yuko badashe kugenda gukura ibumba kw'iryo tongo ry'uwo muhoteje ry'umutuzi ngo bantu bikunda
arasaba yuko huboneka amashirahamwe abigisha kubumba ibifise agaciro amatongo arimo ibumba nayo leta ikayashikiriza abatwa bamwe mu miryango y'abatwa bo ku Mpanda batumenyesha yuko bataronkejwe aho bakubita isuka naho bamwe baronse bubakiwe mu mazu yo mu kigwati co ngaho ku Mpanda sinzoyiheba Evariste arongoye ico kigwati avuga yuko bakwiye kuronswa ayo matongo ahandi hoho ngo ntibashitwa basangwa butaka ngo ahubwo n'abanyagwa butaka Alex Nkeshimana ubanza radio Indundi Kiruture
Alex Nkeshimana urakoze kuri wa tatatu niho ivyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimyi n'ubworozi vyashigwa habona urongoye umugwi w'igihugu ujejwe rusansuma yasavye inzego zose gutangura gukoresha ivyo biharuro Nicolas Ndayishimiye yamenyesheje ko ivyo biharuro bizofasha mu gushira mu ngira imigambi y'igihugu ishami gishira hamwe mpuzamakungu riraba ivyigwirirana ry'abantu rikaba giyemeje ko rizoba ndanya rishigikira ico gikorwa urije kwizera
hashigwa habona ibiharuro by'imfata kibanza byavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro burinye n'ubworozi urongoye umugwi w'igihugu ujeje rusansuma avuga ko ibyo biharuro bifise uruhara rudasanzwe mu ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu Nicolas Ndayishimiye ntiyashize inyuma imbona kazoze ya 2040 igihugu cifashe na 2056 igihugu giteye imbere
ibiharuro rero byavuye muri rusansuma bizofasha mu gutegura imigambi iterambere bizotwereka aho tugeze mu gushira mu ngiro wa mugambi w'iterambere ry'u Burundi pende kuva mu mwaka wa 2018 ugera mu mwaka wa 2022 nindwi hanyuma murazi ko duheruka kwironka imbona kazoza igihugu cyacu kitezwa kuba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 bino biharuro novuga ko arivyo bizoca bibi biharuro vyibanze bizokwerekana aho tusanzwe turu ubu
uyo muyobozi yahamagariye abarundi bose gutangura gukoresha ivyavuye muri rusansuma mu vyo bakora vyose
rero novuga yuko abantu bose bahamagariwe kubikoresha kugira ngo muri vyo bakora haba kuva ku rwego rw'umuryango haba kugushika ku rwego rw'igihugu boteza kuvyisunga kuko mwabonye ko iri mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu.
Ubuserukisha megeshira mu mpuzamakungu irayo ivyigwirana ry'abantu arashima ico gikorwa Jitkael Elige yamenyesheje ko iryo shira hamwe rigiye gukomeza ubufasha kuko ivyavuye muri rusansuma birimo akanovera.
Turaze kubuge twatanze bwakoreshejwe ndashobora kuvuga ko tumushima. Mwishira mu mpuzamakungu irayo ivyigwirana ry'abantu tugiye kubandanya dufasha kuko ubuge bwose twatanze nze turabona kanovera kibikogwa kandi ako kanovera kazobera karorero muri Afrika ikano ku isi
rusansuma y'abanyagihugu burara uburimyi n'ubworozi yakoze mu mwaka wa 2024 ibiharuro by'imfata kibanza byerekana ko mu gihugu abarundi baharugwa ku miliyoni 12 n'ibihumbi 332 788 ibiharuro by'imfata kibanza bikaba byashizwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganje bujeje ukigega arete inyuma ya itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 27 ntwarante uyu mwaka ryabishira habona iryo tegeko nyene ryasaba ubwo bushikiranganje kubandanya bushikiriza abanyagihugu ivyo biharuro
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kiti turabandanya n'amakuru yacu abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi barasaba ko hokongerezwa umuvuduko wa internet kugira ngo ivyigwa by'ubushakashatsi bihakoregwa byorohe bamwe banegura ko naho internet imaze gushika itamiri ko irakora canke igahurirwa ko nabarengeye ubushobozi bwayo babona ko kudashikira internet binyuranye naho akarere kageze mu itangwa ry'ivyo igwa ariko hari nabemeza ko hari kiriko kirahinduka mu gihe canone ni mu gihe leta y'u Burundi himenyesha ko kazoza ku buhinga bwa none gahagaze kugwaruka Adolphe Nijimbere
abo banyeshuri bavuga ko mu gihe canone abakoresha umuhora wa internet biyongera haba mu masomero haba no mu buraro ariko ku rugero rwabo rutaraduga arico gituma bemeza ko ibakora ko
bona connection itagenda neza cyane ntiyihuta turufise ziri ko amakode hari heze koresha abansenya hari heze koresha staff yibe biradukora ko cyane kuko hari nk'igihe usanga hari nk'icigwa turi ko turiga bisaba ko tuja kuri za Google cyangwa tukagira amarecherche kuzindi mbuga zitandukanye gatubangamira cyane connection
ibi rero abo banyeshure babona ko bidahumuriza bafatiye kwa karere Uburundi buri mwo kageze
turabona mu bindi bihugu hari connection ya 5G aha mu Burundi nubwo tumva yuko iri mu nzira ntiturayironka neza turabona yuko harakantu baturusha gato bivanye n'abizwe dukeneye amwamwe ndabona ko bo kongereza n'izindi wifi zikaba nyinshi bivanye nuko abanyeshure bafite smartphone babaye benshi biyongereye
ariko rero ntibanahisha ko hari intambwe iyo kaminuza ya leta imaze gutera mu bijanye n'ikoreshwa ry'umuhora wa internet
hari umwanya usanga bifite ariko yagenda neza ariko kenshi gashoboka connection zirihuta tugerageje kuraba nk'iyo UB student wagerageje kuyitora karonka code yayo connection ziranyaruka cyane
ibyo biruko mu gihe y'amara leta y'u Burundi yemeza ko kazoza kubuhinga ngurukana bumenye gahagaze kugwaruka mu kwezi kwa gatandatu guheze umwunganizi w'umushikiranganje mu byo buje hari ubuhinga bwa none Thierry Kitamoya yari yijeje abona urundi gwaruka agira ati
iyo rero tubonye urwaruka ariko ruritaho ibijyanye n'ubuhinga bwa none bitwereka yuko ejo ari heza ku gihugu cyacu ko ari ngombwa yuko iyo internet uwo muvuduko wa internet ubwirizwa kutezwa imbere kugira ngo ikoreko ry'ubuhinga bwa none rishoboke
iki gisata cy'ubuhinga bwa none kivugwamo muvuduko wa internet kiri mu ihangiro rigira 9 ry'igitabo cy'umugambi imbona kazoza y'u Burundi mu myaka ya 2040 n'imyaka ya 2060 mu gihe ibiharuro byerekana ko urugero rwo gushikira ubuhinga bwa none rutarashika ibice 30% muri rusangi mu gihugu
Adolphe Nijimbere ugwego rujejwe kugenzura itumatumanako ARCT gwerekana ko amashirahamwe ajejwe gutumatumanako akoreshejwe amatelefone igihe ariko araduza ibiciro atamategeko abari ko ararengwa. Samuel Muhizi yemeza ko igihe cyose ayo mashirahamwe agiye guhindura ibiciro babanza kuvyumvikana ko nugo gwego, akavuga kandi ko ibituma biduga bitandukanye akerekana nk'uburyo bashobora gukoresha kugira ngo bashobore gutunganiriza abanywanyi babo. Tumwumvirize.
Ibiciro birashika bigahinduka bimwe bikamanuka cyangwa bikaduga gato biva ku bintu bitandukanye. Hariho ibyo baba bashize kugira ngo bahindure ubuhinga kugira ngo ubuhinga cyangwa kalite bimere neza biravana kandi isoko mera bimeze. Hari gusanga byinshi nk'amwe bya internet abirangura hanze, rero ugasanga nk'iyo by'ifaranga bika birahinduka ugereranije n'idolari nabyo nyine kurekara birangura biheza bikaca shika ku giciro cy'umugozi wa nyuma. Ibyo nibyo kenshi kunda gutuma hagana haraba impinduka rimwe rimwe mu bijyanye n'ibiciro. Hariho kwa ama serivisi usanga ataramwe, ugasanga rero bivanye n'ayo ma serivisi agiye arashyiraho usanga ibiciro bigenda birahinduka cyangwa bigenda biratandukana. Ibyo nibyo kenshi tukenda kugenda turarabira ko muri ASC tukaraba yuko iki giciro cyangwa kijya kibereye cyangwa kitariko kirarenga ibyo tuba twafatiye. Iyo ama sosiyete ariko arahindura ibiciro twebwe baratumenyesha aba n'ibyo muri rimitere cyangwa muri ekonete cyangwa muri onatere. Turafise icyo twita grille tarife tugenda turarabira ko yuko byo kuri giciro kiri kuri marche cyaciye ngaha kikirigwa kikama kikemererwa ko kija ku isoko. Kuri rimitere kenshi nuko usanga bafise ama offre menshi cyane, ugasanga rero hariho ubwo budasa bugenda buraba, ariko iyo ku isoko hari abadandaza benshi umwe wese agenda arahindura gatoyi amano cyangwa duza cyangwa hindura umutekero wize kadandaza kugira ngo ashobore guhamagara abakiriya benshi gusumba abandi.
Urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi SENAC muri Mawisangi rusaba inzego z'igihugu kwitwararika amatonorero y'ikawa mu kuyasanura. Ivyo bishikirizwa n'urongoye ugo runani Jean-Pierre Ntabumenyereye, avuga ko leta ikizishinga yashaka ko abarimyi boroherwa na rya haja hariyo bonekezamwo utugorane imbere yuko ayo matonorero ashigwaho. Warongoye ugo runani abona ko mu gihe atacokorwa igihugu gishobora kuhaho mbera. Tumukurikire.
Leta gahimiza kudijaho kugira ngo ze gufasha abarimyi kugira ngo n'icyo gitugo cikawe babandanye bacita kuri batavunika kubwa mbere maze neza imbere yaho badisya kurusyo. Hari ibintu byinshi byari bihari tutagaruka ko baribwa basanzwe mu mazu cyanki asamaye gatoya bakazitwara. Mugabo icyo gihe amasasi turavaje ashitse byarabafashije kuko yaragenda kamura gashikiza isasi turavaje hanyuma gaca yitaye akarindira yuko bategura ihemba bakamuhemba. Ubu rero iyo statue yugaye birumvikana yuko ari uruhombo ku gihugu, ari n'uruhombo ku miryango iherere ngaho hantu statue yari. Ari ama statue amwamwe usanga afise imirima yabo n'ayandi ategereza abarimu. Birumvikana yuko izo kawa z'abarimu mu gihe zohona gose Burundu, birumvikana ko niyo statue ca yuga. Mu guteza imbere maze ya ama statue nuko bose bokorana, yaba leta yaba abikorera utwabo bakagira urunani rumwe, abikorera utwabo na leta yabwiza kushira ingufu hamwe kugira ngo bikunde tubishike ko ho gukurikiranwa. Kuko ndavye nabo bafise ama statue d'ravage nabo nyene mu minsi iza atagikozwe bazosigarana amazu impera n'impera atakawazi hari.
Nina hajuti bakunzi turangirije hano makuru y'ikinondo twariko turabashikiriza. Shimire Kofi Olivier Rubera intwari ari muhinga bw'ivyuma. Shimire namwe mwese mwari muduteza abiri mubandanye mugira ibihe vyiza na radio Indundi Culture. Murakoze.
Alice Ndayizeye.